Turashimiye komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe ibiganiro by'uno munsi hano muri studio yindwi muri kumwe na Joediane ninahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda mwumva ku mirongo migufi ya shortwave ku bari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda ku isi hose tukaba live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya Facebook yacu Instagram na YouTube ni VOA Radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Polisi y'Uburundi yahagaritse uno munsi kwa mbere ikiganiro amashirahamwe Parsem na Olicom akorera mu gisata c'intwaro ibereye n'ubutunzi yari gukorana n'amenyesha makuru y'Ibujumbura mu Burundi. Muri ico kiganiro Conference de Presse mu Gifaransa, indongozi z'ayo mashirahamwe zari zateguye kugaruka ku ngingo ya leta ibuza ivyuma ngendeshwa bigizwe n'amakinga, amapikipiki n'utumodoka duto duto tuzwi ku izina rya tukutuku canke bajaje gushika mu bice bimwe bimwe vy'igisagara ca Bujumbura. Ikiganiro polisi y'Uburundi hagaritse imbere yuko kiba nico ca mbere Gabriel Rufyiri atwara Olicom yaragiye kuremesha n'amenyesha makuru y'ibinyamakuru bitandukanye inyuma yo gutahuka mu Burundi yari yaravuyemo mu mvururu zo mu 2015 biturutse kuri manda ya gatatu y'umuhisi Petero Nkurunziza yahoze atwara Uburundi. Muri isanga y'ino munsi twabatumire rero Gabriel Rufyiri kugira ngo tumubaze uko yasanze Uburundi bwifashe inyuma y'imyaka hafi indwi atabarizamwo igisata c'ubutunzi akoreramwo uko kimeze mu Burundi icagona ku ngingo zitandukanye zihanze ico gisata muri no misi ziko ziravugwa na cane cane ingingo ibuza abagendesha ivyuma twa dondaguye mu kanya gushika mu gisagara ca Bujumbura. Gabriel Rufyiri ikaze ku juri Amerika kandi muri isanga wakoze kutwita.
Murakoze cane kudutumira kandi tukaba tubanje kubaramutsa tubwira tuha namwiriwe kuko abantu bari kubikabane yitandukanye kandi nkaba ndamukije n'abadukurikirana ndababwira nti mugire amahoro y'Imana n'abantu mugire aho muba mwubahwe mu gisirikare ijambo Masaka n'Amasabo.
Murakoze namwebwe mu Masaka n'Amasabo turayabipfurije. Imbere ko tugaruka kuri ico kiganiro mwari gukora, vyifashe gute mu gihugu c'u Burundi haraheze iminsi mutahutse, mwahasanze gute mugeranije n'uko mwahasize mukigenda?
Haramuheze indwi ingahe Bujumbura. Nasanze urabizi ahantu umaze igihe utari utangura ubwa mbere kuraba ibyo byarahindutse. Ikintu cya mbere nabonye no gushimira umupolisi yanyakiriye kwa aeroporo. Nukuri yarakoze ibintu byose bishoboka kugira ngo ushobore koroherezwa kandi niko byagenze nta kibazo na kimwe. Narashitashe nshika amahoro. Hama kandi naho naciyeho naho nagiye ikintu cya mbere nabonye nuko barundi batwenga azi kuyumanganya ibyo bari mu bibazo. Ikintu gisohoka ku maso kiboneka ku bantu benshi n'ubukene bwo gukora amakara mu bigata. Ikindi nuko ibintu uko nasanze byaduze inshuro hafi gatatu, ibintu byaduze rwose ku buryo nk'ibiterwa mbumba rugo gitwashaka kwirimira ibiraya, ibiharage, umuceri, ibintu byinshi byaraduze rwose ku rugero rwo hejuru cyane. Nk'umuntu yahora atumisha nk'ibihumbi bitanu yagakoresheje cumi na bitatu ntashobora gusima ngo bikunde. Ibyo rero murumva yuko ari ikibazo kiba gikomeye rwose. Ikindi nabonye ni uko amabarabara mu by'ukuri yarahebye cyane. Ibyo nabyo hariho nayo idashobora kurengana, naragiye nko ku bijya kumutakura ujya mu gufata izabubanza. Ni ukuri cy'ibitoko urabona ko ari ahantu hagoye cyane, n'imodoka ntizihaca ubu mbere zica mu makazi kugira ngo zirengane.
Hanyuma
ikibazo cy'amabarabara rero kiragoye
ku byerekeye naho
nasanze abarundi ari amahoro batwenga nk'uko ariko ndabivuga. Abatwara batwakiriye neza, jyewe nta habiro na bimwe nagiyemo ntabonye banyakiriye neza. Ibyo nibyo baza kuvuga
mu gisata naho mukoreramwo co kugwanya ibiturire co gukurikiranira na hagufi intwaro ibereye aho vyifashe gute n'ubutunzi.
Oya, ico ni kibazo gikomeye cyane kuko nibaza yuko ivyo kugwanya igiturire nta gisata na kimwe nibaza kitarimwo mu giturire, ahubwo twebwe twibaza yuko Leta igomba gufata ingingo zikomeye cyane, kandi turiko turafasha kugira ngo tutange intererano. Hari ikibazo gikomeye cyane kijyanye n'ibiturire no gusahura amatungo ya Leta. Ibyo sinibaza yuko twohava tuvuga ngo hari ikintu na kimwe kirakoreka, haba amasoko ya Leta ahantu hose mu bisanzwe urabona igiturire kiraye. Kuko nabahaye akarorero n'ubugiro sinshobora gutahura ukungene nkabona nkuko ndababwiye ko amabarabara yahebye mugabe iruhande uhasanga amagorofa na bimwe twita amavira, amazu meza cyane ari iruhande y'ayo mabarabara yahebye. Ibyo rero murumva yuko ata muntu n'umwe yabisabira ko nibaza ko Leta iriko irabishyira mu mwitwariko wacu nayo ahandi hoho yogora rwose yuko dushobora. Nta muntu ushobora gutera imbere atatutagira mu gipapa cya infrastructure publique
muri iyo minsi yose
ushobora gufasha mu iterambere.
Gabriel, muri iyo minsi yose mumaze mutahutse mu gihugu cy'u Burundi muratudondaguriye amabarabara, muvuga ko atakigenda, ubutunzi kunyuruza amafaranga kugira iki, ico mwumvise muvuga neza ni ukwakirwa neza gusa, nta kindi kintu kicigeze gitera imbere kuva mu 2015.
Nabonye abatwara by'ukuri nk'uko nigeze kubabwira, ndamaze kwigira mu mabiri atari make bose igihe nabonye banyakira neza, baba mu mabiro y'igipolisi, yaba mu mabiro y'abandi baraba iby'intwaro, eka n'abaprive muri telefone muriko murakorera ko muhamagaye ko yari yarugawe mugabo bayuguruye. Urumva nibaza yuko rero gutaha ata kibazo. Mwarimu agiye kuvuga ko batubuje n'ikiganiro, nibyo n'abaje kukitubuza baje neza baratubuza
turabigaruka ko ivyo vy'ikiganiro hama imbere ko tubija ko umuntu yatahutse na cyane cyane muri iyo mice y'abantu uvuga ngo nari narahunze nari naravuye mu gihugu gatahuka ubufise ivyo wizeye. Mu gifaransa bavuga ati ndabaye desu canke bimeze neza. Ico waje wizeye ku Burundi ugifata ingingo yo gutahuka warakibonye ubona ariko bimeze, ivyo waje witeze niko bimeze, canke ingingo wafashe uri kuribaza ati uko nayifashe kose nari kubanza nkarindira?
Oya, ibyo kurindira nta birimo kuko jewe naje muhira, nta mvo nimwe rero yotuma mba desi kuko nje mu gihugu cyanyibarutse. Ahubwo ndanezerewe kubona nk'ubu ndiko ndavugira mu Burundi, ivyo nahora mvugira mu mahanga nkabivugira mu gihugu, numva ari by'iteka. Naho icyo nashimye cyangwa nshima ni uko nk'uko nabivuze abatwara hariho abatarumva cyane ibikorwa byacu batarumva igihugu cyacu gifite sivili niba hariho n'abandi babyumva abo nabo batabyumva tuzogerageza kuganira tubereke neza iri muri byo kuko twese nta numwe akunda igihugu sinzi ubundi twese tuzikunda twese buri wese atange interera yino yiwe kuko twebwe turi abantu batifuza ikintu bita byoranse ibyo byose bishoboka mugabo kandi ntitwemera abantu bagomba ko abantu bagira ururimi rumwe nk'inka ibyo ntibishoboka nta namwe umuntu aho usanga umuntu umwe avuga ibintu byose bigaca bimengo ni bibiliya ibyo
ego mukanya nkuko nari ndabivuze turaza kuja muri ibyo by'ibiganiro byanyu byabujijwe imbere yaho ndakusomera buno butumwa buri muri bwinshi twaronse kuri Facebook witwa Lisuba Pascal ati je ndamubaza mumumbariza ati kuki ugarutse nuko wabonye kw'amahoro yabonetse niba yarabonetse nikihe mu gihe mugiye kutwunganira mwabonye mu mahanga mu gihe n'abafata ingingo mu gihugu cacu batarenga imbibe ngo babone niko yavyanditse n'ivyumviro vyiwe ngo babone iterambere riri mu bindi bihugu mbega hari ico ubwiye guhanura canke uzifatanya nabo mu kwemera iyo ngingo kugira ngo ntiwisubize mu ihumbi uko niko Lisuba Pascal yavyanditse mu mwishure hamaduce tuvugana kuzi ikiganiro
numba yo
sabwe turacaye kumega Gabriel turiko turabumva mumvise ubutumwa ndabasomeye bwa Lisuba Pascal
nabwumvise twebwe tuzotenga intererano kandi kwibaza yuko atari ntikenewe gusa usanga kugira ngo abantu birinde rimwe na rimwe harasanzwekandi ibyo twaronse mu mahanga
Gabriel ntituriko turakumva sinzi ko ari aho uhagaze urahinduye aho wari uhagaze tugitangura ikiganiro ntituriko turakumva wowe uri kuratwumva gerageza mugume hamwe na cyane cyane muje aho mwari muri tugitangura ikiganiro niho twari ko turumvikana neza muri ko muratwumva Gabriel Rusiri turumva tutamwumva Dieudonné adufashe aduhamagare Gabriel Rusiri kuri iyo nimero canke indi yari yatanze mbere hanyuma turabandanya n'ikiganiro murumva ko twamubatumiriye inyuma yo gusubira mu gihugu cy'u Burundi yaramaze imyaka irenga indwi yaravuyemwo ariko yishura utubazo dutandukanye igice ca mbere turagiharira kukumenya uko yashitse mu Burundi uko yahasanze tumaze n'utubazo mwaturungikiye kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu mushobora kuja nimba mutagashize ko akabazo tukakababariza hanyuma ca kabiri turaza kugaruka rero ku kiganiro ca burijwemo na polisi y'u Burundi ni kiganiro Olicom na Parsem amashirahamwe akorera mu vy'ubutunzi ni gukurikiranirana hagufi intwaro ibereye bari bategekanije uno munsi kugira ngo bagaruke ku ngingo ya leta yo kubuza imodoka zitandukanye udukinga udupikipiki hamwe na tukutuku aliyo bajaj gushika hagati mu gisagara cha Bujumbura ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turizera ko amatelefone ya Gabriel Rufiri mukanya dusubira kumutora naho yagiye mukurindira banditse kuri Facebook uwitwa Venant Bonima avuga ati mutama Rufiri wagerageje nuko ataufise userurira akari ku mutima tekana imana nayo izoca urubanza uwundi nawe yitwa Samuel andiho kubwayo nguyo Gabriel Dufieri nimbagarutse kugira ngo bongere baje barateza akajagari twari twitekana inzego zibijejwe ngo nukuraba neza n'ubutumwa butandukanye buri kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu Gabriel Dufieri muragarutse muratwumva
ndabumva cyane.
Garuka kuri kajya kabazo rero ka kari Suba Pascal.
Nariko ndavuga nti ubumenyi twaronse mu myaka tumaze hanze tuzogushikiriza igihugu tubutange hanyuma n'ibyo twabonyeho twaciye tuzobishikiriza kuko twarabonye ibitari bike kandi intererano yacu ni yukubaka nta kindi kiri inyuma twe twifuza kubaka icyo ari cyo cyose tuzogikoresha
hanyuma ngo amahoro yaragarutse
nyuma icyavuga ngo twoba twaje ngo hari amahoro mu bisanzwe nta iyo umuntu agendiwe hari ibintu ataraba urumva jewe naje mu gihugu yokumva neza yuko hari ibyo ntarabona n'ibyo hari bivugwa mugabo hari ibyo ntarabona nibaza yuko nzoza ndagenda bukebwe nkabaza nkaraba mugabo icyo mbona jewe naragiye ahatari hake ndagenda no mu makaritsiye asanzwe kandi ngenda jenyine rero nibaza yuko ibyo mbona nibyo mbona ndashari ko ndaraba
kuri ako kabazo ni ego canke oya amahoro yaragarutse canke niko ashaka kumenya
jewe sindi umuhinga mu by'umutekano nibaza kuvuga ngo ego oya nibaza ko bundenganije jewe ko ntari umuhinga mu bijyanye n'umutekano mba no kwishura gute ngo ego canke oya
aho ugarukiriza amaso hari ibyegeranyo bitandukanye hari ibyagiye bishikirizwa n'amashyirahamwe atandukanye haba kuva mu
jewe nibaza ko icyo kibazo hari abahinga by'umutekano bari mu kibazo jewe mbaza ibyo mbona cyangwa mbaze mu by'ubutunzi ibyo ndabikubwira kuko ndi umuhinga wabyo mugabo ugiye kunjyana mu bibazo by'umutekano nibaza ko buri kurandenganya
n'akabazo ka Pascal gafatiye ku kuba mwagarutse mu gihugu cy'u Burundi kumbure guhunga ni iby'umwe wese ahunga ariko n'umutekano ujamo ni ukuvuga ngo iyo ngingo yo gutahuka
ubwa mbere ni ukumenya ko umutekano w'umuntu uba mu mutima ibyo nicyo kintu cya mbere mugomba kumenya umutekano rero utawufise mu mutima ntibiheza ngo bikunde rero jewe kugaruka nibaza yuko nafashe iyo ngingo kandi ntizosubira inyuma kuko igihugu cy'u Burundi bimaze imyaka myinshi cyane ndagikorera kandi mu Rwanda ndagikorera sinibaza rero yuko nohava nicuza ngo nafashe ibintu atariyo oya niteze ibintu byose dushobora kumushikira aricyo gituma jewe namba ushobora kuba utaruzi ariko ndi umukoci kandi ibyo mba nabyize neza narabye nagize no kwita amahipotezi
ngira Pascal aratahuye yuko kuri ako kabazo k'umutekano ata ego canke oya mushimye kuvuga tuje ku matelefoni
tugurire mu kirundi hari umugani baca bati iyo utagira ikintu ushobora gupfira birabitsigura ko utazi n'igituma wabayeho
ngira ngo Pascal
iyo udafise ikintu ushobora gupfira ntubufise n'imvo yatumye vukubaho jewe rero sindi mu bantu bagendwa n'ubwoba gusa mugabo ndafikira ibyizigiro naho ibintu byaba bitameze neza
Pascal aratahuye ko kuri ako kabazo ata ego canke oya Pascal atahura ko kuri ako kabazo mushimye kutavuga ego canke oya tuje ku mirongo ya telefone Emmanuel turi kumwe uhererehe
ni
Bujumbura haravugwa maki akabazo kawe kwa Gabriel Rufyiri atwara Olicom twagutumiriye
ego nje ikiganiro nagikurikiranye nageba nayengirije ndagomba kumubaza kuko tuba tumvirije raporo itangwa n'igipolisi kijejwe uruza n'uruza mu mabara bavuga yuko ku ndwi ashobora kuba hapfa abantu 30 bahitanwe n'urujya n'uruza ndavita akajagari hari mu ibarabara
turakumva unyarutse kuri telefone yawe irimo induru biraza kubandanya bitubabaza mu matwi n'utanyarutse abaza akabazo kawe wihuta
none kubwiwe uwo muha ubwo bubasha bwo kubitunganya kugira ngo akingire abo bantu bahitanwa n'ayo masanganya atarinze gukura abo bamotari n'amatukutuku hamwe n'amakinga hagati mu gisagara uwe yoca bigenza gute nk'umuhinga.
Urakoze Emmanuel, ugire umusimiza ngahe Bujumbura. Ego Balama, nawe turi kumwe, uherereye he?
Bujumbura.
Akabazo kawe Balama.
Akabazo bina lenshi cyo n'icyo akabazo n'ashaka kongana no mushikira mu muntu de o Gabriel.
Uvugumya rutsa Balama.
Nsanzwe kontinuye ibyangingo. Kandi ngishaka kudo kwerwa imijyango imwe itandukanye mu bibazo kuko irabye abantu bamwe batabize amashuri niyo twirukira bwiza ubuzima mugabo amaze kuyihagarika bijya umva icyo yatara hamwe kimwe cya kabiri nashaka adotora bide ku buryo we birashaka akashikira abandi perezida wa komakome atoye ibyo nyamba baramutse bahagati bafashe ibyo ngingo yuko atabantu adosora guhitanwa n'isanga ingamba itaraca ubujumbu.
Urakoze
nacho bivuke yuko umunyagihugu muto ni wagize ujya mutegetsi wo hejuru kuko abaje bategetsi bo hejuru batwarira twebwe twe tutari nibo twari igihugu.
Urakoze Balama, ugira umunsi mwiza.
Ego
Gabriel Rusiri, murumvise ko abakunzi b'ijwi rya Amerika babiri batwinjije mu gice cya kabiri cya kino kiganiro. Imbere ko tugaruka ku bibazo byabo, mu nkundire mubanze mutubwire ibyagenze gute ikiganiro mwari mwateguye cahagaritswe kubera iki, mwabimenyeshejwe, mwabyakiriye gute?
Murabizi ko tumaze imyaka n'imyaka tugira ibiganiro kandi nta ruhusha duhora dusaba iyo umuntu agomba kuvuga kira noneho biri mu mbwirwa wa shingiro. Ikiganiro ntibwa gisabira uruhusha kuko umuntu wese akeneye kuvuga n'umunyeshamakuru baravugana, si nibaza yuko umuntu azontumira wese mu kiganiro zotuba gusaba uruhusha. Nibaza ko aho oya twa tugiye ku yindi ntambwe niho uri umuntu wese atangura kuvuga hama twebwe twatanga ikiganiro turavuga kigeze hagati tugatubona abapolisi barinjiye batubwira ko duhagarika ikiganiro turagihagarika. Ariko umushikiranganji yari yaturondeye ubwo nyine jise kiraganiro kitangura turamubwira yuko twebwe atakibazo ahubwo tugomba gutanga intererano nezo twamwandikiye nta kindi yasubiye kutubwira. Mugabo munyuma twaje tubona polisi ije rero turababwira yuko twe twari tuzi ko umushinganze twavuganye byaheze mugasa ije rero turahagarika twaje duhagarika mushaje kuko atari negosiyable icyo kibazo. Mugabo twebwe twibaza neza kandi turatahura amakenga yiwe cyane. Mugabo ni byiza ku kibazo kivugwa kuko ikibazo cyose kiba kigoye. Iki kibazo ni ikibazo kiraba ibintu by'umutekano gusa, ni ikibazo kiraba ibintu byinshi.
Iyo muvuga ngo iyo muvuga ngo mutahura amakenga yiwe mushaka kuvuga iki ko mwarinda gusaba uruhusha imbere yo gukora conference de presse?
Avuga bo muri leta bavuga yuko hari ikibazo cy'amagisida cy'amasanganya kubera abashoferi bagendesha batwara aya matukutuku batwara ama moto batwara amakinga bagenda nabi. Ibyo mugabo cyetse ufata ko ari kosa byabo mu bisanzwe hariho inzego zije kubikora. Izo nzego zigomba kubigisha bakamenya ego n'ibyari bitavaho nk'amabarabara mabi. Numvise yuko mbere hariho n'igisita cyabaye hapfa abantu batari bake. Turakwa mbere tuboneye n'akantu kajya guhoza imiryango yabuze kuko hapfuye abantu batari bake bagize isanganya ryo mu ibarabara ngo byabaye ejo. Ibyo rero nta n'umwe atazi yuko ibintu bitera amasanganya ari ibintu byinshi cyane. Mugabo hari n'ibintu kugenda nabi abamamoto mu by'ukuri bagenda nabi ibyo nta n'umwe atabizi.
Mugabo kubyerekeye
kubyirukana si bwo muti ahubwo hari ariko tutanye intera n'ingene byogendogera ngo bigende neza cyane.
Hanyuma kubyerekeye nayo impamvu babudije icyo kiganiro ni icyo cyonyine cy'uko mutigeze mubimenyesha
nibyo batubwiye. Mugabo
nabatye yuko je gisaba uruhusha tugira ibiganiro jewe n'ubwa mbere ndabyumvise ntazabigire numva n'umunsi n'umwe nizi rero yuko mu bizaka yo mu 2022 hari umuntu ashobora kuhuza abantu ngo bikunde no muri Korea ya ruguru ntibigikunda ibintu byaho biramenyekana uburi naho bitamenyekana nibaza rero ahubwo ko ari abantu birako tuzoganira tukavugana nabo mushyiranzi turavugana abo muri twe tukavugana tukabereka ineza y'ibi bintu kuko ahantu hatagira deba ahantu hatagira kuvugana icyo bita deba bide mu kubibazo by'abihanze igihugu nibaza yuko abantu bashobora gutera imbere n'abanyabwenge
akabazo ka Emmanuel rero ati ari nk'ahamwe baravuga ngo harapfa abantu benshi amaksidan ategwa nabo batwara za tukutuku amapikipiki n'amakinga ati ari nk'amwe nk'uwo bashira mu kibanza cabafasha cabafata ingingo mwokora iki kugira ngo ntibarinde barabuza abo bantu kugenda ahatandukanye kandi bari babeshejeho n'ivyo vyuma vyunguruza abantu
erega ubwa mbere yuko mvuga ko icyo kibazo no kumenya yuko igisagara si Bujumbura gusa hariho Gitega hariho Ngozi hariho Rumonge hariho Kayanza hariho n'ibindi bisagara binini n'ibindi byinshi mu gihugu none abo babahe erega ntibabahe nibaza yuko hakwiye gufatwa ingingira y'igihugu cyose mwarumvise nko muri Kenya ingene byagenze kubera ingene bigengeje abatwara amamoto umuperezida wa Kenya cyafatwa ingingo yuko kugira ngo bazofere gutwara imoto abo mu gihugu cyose pana mu gisagara cya Kenya yuko bateza kubanza kwiga bakigishwa ibyo bita kwiga imbere yo mu ibarabara ingene abantu bari mu ibarabara imbere batagomba kugira ibyo mu Burundi nabyo birakenewe ni kimwe mu bintu byinshi byokora kuko nimbo haba amasanganya ni nyinshi si byo kugenda nabi gusa n'ibintu byinshi cyane nta kigwa kiraba cyagizwe n'abahinga n'ubuhinga ngo byerekane mu by'ukuri imvo nyamukuru ituma haba ayo masanganya aricyo gituma dusaba yuko hojaho umugwi urimwo mwabayizi butunzi abizi by'imyitwarire y'abantu ibitwita ababitwita psychologue abaraba ingene society functionnaire sociologue abaraba n'ibintu byinshi n'abantu benshi nibyo nukwita prisere competence zoja hamwe nukwita gukoresha abahinga hanyuma ibyigwa basohoye abanyagihugu bakabimenya bakamenya ibyo bintu si yose niko ifonction ubu niko ikora twebwe rero sinzi yuko ntidushobora kuraba gusa ikibazo nkigiye ngo kirabe gusa mu buryo bw'umutekano ferma anaspe securite iriya plusieurs aspects hari ibintu byinshi cyane tugomba kuraba kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere
barama nawe ati
rusiri ntunge gatoya aricyo gituma amakenga y'umukinyarwanda cyatahura kuko wewe abiraba twese tubona ko menga biraba gusa mu ruhande rw'umutekano
barama agacabaza
numva batwivuga kandi byo turabitahura turavyumva cyane
barama nawe abagira ati abo bamutar abo batandukanye batwara amataxi batwara za tukutuku bakaramuka bavuye muri ibyo bice bitandukanye amaksida ibisida birasezerewe mu gisagara cha Bujumbura
oya ntibishoboka kuko ntimwibagire yuko amamoto atanguye erega amamoto amaze imyaka mike cyane mu Bujumbura si none murabizi amamoto ntari Burundi guserega ntimubyibagire amamoto ariho mu Rwanda ariho muri Kenya ariho mu Buganda ariho henshi mu Buganda ho no muri Kenya n'ibipuripuri mwe mubizi na mwe bitwara imizigo by'imbaho bigenda mu ibarabara byose n'amakinga byose ariko ntange ngo nkirige rifatwa no muri Kenya nababwiye ati ngo yafashwe ari kubera ingene abo bantu batwara amamoto bigenje bagatesha bagakura ku isoni umupfasoni yaragunze umuntu kandi yasabye ikigongo kandi yakizaniye agisida mugabo kandi abwiye hagomba kubaho icingwa cyerekana by'ukuri ibintu bituma agisida apane byo tuzi twibwira nibyo igipolitiki irapima bakavuga ingene byagenze mugabo mbere kuva kiri kubatabwira ibya kontrole tekinike kubera iki batavuga iby'abatwara izo modoka cyangwa aya matukutuku cyangwa aya makinga cyangwa aya mapikipiki ko boba dubariza duze mapirimi de koze nizibazo byinshi rero bigomba kwigwa nico gituma hagomba kuba umugwa w'abahinga kandi abanyagihugu bakaronka insiguro zumvikana mugabo gufata gusa iki kibazo mu ruhande rwo rw'umutekano gonyene na kumengo byoba ari
byiza ijwi rya Amerika. Murakoze cyane, urakoze Gabriel Rusiri twara Olicom. Twiributsa abadufashe unyene bumviriza ikiganiro muri sanga cuno munsi ko twatumiye Gabriel Rusiri atwari ishira hamwe Olicom. Ibyo turiko turavuga ni ibitandukanye aheruka gutahuka mu Burundi nyuma y'imyaka indwi yari yarabuvuyemo, yahasanze gute, zifashe gute mu isata bitandukanye. Turanagaruka kandi ku kiganiro muri Olicom bari kuremesha uno munsi fatikanije na Parsem, ariko ico kiganiro polisi kiburizamwo avuga ko batagi isabiye uruhusha byari rero kuri izi ngingo zitandukanye zahabujijwe amapikipiki, amakinga n'amatukutuku kuja mu bice bimwe bimwe by'i Bujumbura. Theonest, uratwihanganira twagutebeje. Theonest,
hello,
uhe uhagaze he, ariko urabanza ugabanye iyo radio yawe yindi iruhande.
Ntayari
akabazo kawe kwa Gabriel Rusiri twagutumiriye.
Akabazo kwa Gabriel Rusiri.
Mhm.
Nataka ndamubaze numvise ko yiruka gutahuka i Burundi. Eh, nagomba ndamubaze ko yasanze ibijyanye n'umutekano agateka kazi na muntu ko kifashe. Mhm. Nk'abarundi tumaze nk'imyaka igera kuri indwi tutari mu gihugu, turashaka kumenya amakuru kugira ngo nuwo bashaka guhunguka nawe aze byoroshe. Uretse nk'ako kabayeho k'amapikipiki n'amasutuku n'ibindi n'amagare aba yagize icyo abungabanya ku mutekano, na cyane cyane ubuzima bw'abanyagihugu bari basanzwe batunzwe n'ibyo byuma. Bagomba kubaza ibindi bisanzwe bindi yuko aho bari icyo abona cyo bacyariyongereye nyuma yatawuki. Ikibazo cyane.
Uherere he wewe ga Theonest?
Ndi Nairobi muri Kenya.
Uri Nairobi muri Kenya. Gabriel Rusiri, Theonest Nairobi muri Kenya, sinzi ko uza kugaruka kuri kino kibazo. Inyota ntirahera kubashaka kumenya iby'agateka kazi na muntu n'umutekano bariko radukurikira.
Na kubwiye agataka kazi na muntu buryo gafatiye ku bintu byinshi, sinzi cyashatse kuvuga agataka kazi na muntu kuko nibyo tuko tubavuga n'ibintu by'agataka kazi na muntu. Ni ukuvuga rero yuko nababwiye ingene byifashe jewe atari nk'iyo sida yabaye mugana nyine. Nakubwiye ko twabivuganye ko n'abatwara kandi n'ibyo tubona tubivugana tukabereka ineza y'ibyo tuko turakora. Nta kindi ndabona kuvashika kuri nta kindi ndabona nobandiko nda ndashikuza nta kindi ndabona. Ibindi nabyo urumva mazindwi imwe urumva yuko ata bintu byinshi jewe ndabona. Mugabo nababwiye ko nsanga abarundi batwenga kandi amabiro yose nagiye mu banyakiriye neza, nico jewe nababwira. Mugabo ibindi nabyo ni ukuguma ndaba hanyuma kubona umushikiranganji ya tubwiye icyumviro ciwe, hanyuma kandi nawe yarungitse batubujije nibyo. Mugabo kandi ntihagire uduhohotera, nibaza ko nibyari byiza. Mugabo tugomba kumvikana, mugabo nkuko ndiko ndabivuga ni byiza ko leta igomba kumva ko hatagomba kuba ururimi rumwe mu gihugu nk'inka. Ibyo ntibishobora gufasha umuntu n'umwe, ntibishoboka kuko ibintu byerekana mu by'ukuri ngateka kazi na muntu kubahirijwe. Kimwe mu byo ni uko umuntu ashobora kuvuga icyo yumvira kandi ntakigire. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, icyo kidashoboka. Ushobora kuvuga ko ngateka kazi na muntu gashoboka, eka ntibishoboka kweli. Nicyo gituma nibaza ko tuzoronka umwanya wo kubivugana nabo biraba, hanyuma tukamenya tukabasigurira kuko burya nabibabwiye ibibazo byinshi nushobora kubiraba gusa muri aspect sécuritaire yonyine, kuko ibibazo bifite. Nicyo gituma hakenerwa abahinga benshi nkuko ariko ndabivuga. Urabye nk'ibintu by'amapikipiki abazigura abazikoresha, ni ukuvuga abagiye bazikura hanze bakazidandaza hano abazikoresha n'abandi. Ibibazo bindi rero yarahije gushikiriza bijyanye n'umutekano, bijyanye n'agateka kazi na muntu. Jewe ku bindi aba nkuko ndakunda bibabwira, aho nagiye hose nta kibazo na kimwe jewe mbona
nagira.
Niko nubivuga.
Ego Theonest, ngira watomokewe muri Kenya, ugira umunsi mwiza. Ego, turafise na Vernon Vitali, nawe ikaze Vernon. Turaho turashima twaramutse kandi turaza no kwirirwa ndibaza. Uherereye ga Vernon?
Yo merereye Bujumbura.
E Bujumbura haravugwa maki?
Bujumbura turaho ni byo bunyene ni ndare makuru mwumva yawe uko abantu badatekanye babuze ibyo bashobora gukora cyane cyane ku kintu cyerekeye nko kwirukana amapikipiki amabajaji amakinga mu gisagara cya Bujumbura ntihatari.
Akabazo kawe rero kwa Gabriel Rusiri twagutumiriye.
Yego, ndamuramukije. Nyakubahwa Gabriel Rusiri yambo.
Gira amahoro y'Imana n'abantu, murakoze kuturamutse.
Karibu iwacu, karibu isanzwe. Ari mwara duheze nta kundi mugabo yagoye. Agomba ndaba bageti nene nyakubahwa, muze muri ko muraraba iyo ngingo. Mushikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu yaba yarafashe. Cyane cyane gafatwa abantu babona amengo, ni nka kujya kw'imvura iguye, abantu batamwizananye. Hanyuma ntibabanze ngo bige ku burenganzira bw'abo bantu ngo barabe icyatumye bafata ayo makinga, icyatumye banyonga ayo matukutuku, kibarabe abo bantu iherezo ryabo n'ubuzima bwabo ubwo ari bwo. Ntibanabagishe n'inama. Yego, ntimubona yuko iyo ngingo naho yafashwe yoba yarafashwe bihutihuti, ku buryo abo bantu ubuzima bwabo bwoba busa n'uko bugomba kujya mu kaga, bagaca babura ibyo bakora muri cya gihugu cyacu ubona n'ubuzi bwabuze, abantu bategereza kuraba ukuntu bagomba kubaho bakitanga mu byo bashoboye batagiye kwiba. Kuraraba nk'abantu batwara ayo mapikipiki n'amabajaji, benshi wasanga ari abahungu bahejeje amashuri babuze ni kuko bashobora no gukora, n'abize kaminuza barimo burya mubirabye neza. None abo bantu bose bagiye mu ibarabara ganya kubahwa, harimo n'abatagiye ku ishuri data wanjye bo barashobora no kwihangana bagiye ku ishuri, hama ba bandi nabo boba bari baragiye mu migi y'abitwaje inkoho bagaca bagiheba mugabo bakajya kuvuga ati reka dukoreshe amaboko yacu, bakajya mu makinga mu mapikipiki. Aho nta mpungenge mufite yuko ibyo bintu abo bantu baba barahebye iriya ngira ngo imyaka myinshi ntuba nta bivanye n'umwe wese ukuntu baba yarabivuyemo bishobora gutera kandi kaga. Noneho ibyo ariko bariyumvira ko ari umutekano wabo, noneho hagati usanga habaye ingorane nyinshi gutumba izo bari kubariyumvira.
Urakoze Vana, ugire umunsi mwiza.
Yego, murakoze cyane.
Yego, Gabriel Rusiri asa nk'utanga ibyumviro mugabo agarukana ko n'ibibazo bitandukanye, sinzi ko mufite icyo mubivuga ko.
Oya, nibyo twavuze twashikirije no mu rwandiko twari twasohoye, nicyo gituma twibaza ko ari intererano. Abantu ni byiza ko bavuga kuko nibyo byubaka igihugu, kuvuga murashyira icyumviro nicyo nibaza ko gikwiye. N'ahandi huha abantu nta na hamwe ururimi rumwe ntarushobora gufasha, nta na hamwe byigeze bishigeze. Oya, icyo kuri nicyo gituma nk'ibyo bibazo bavuze nibyo byoba muri wa mugudu twari tuvugishije kuvuga aho bahinga. Nibwo twatubwiye turagiye kuvuga
mbega urupapuro muvuga
twagize intirano dutanga kugira ngo hagire ibikorwa, twari twavuze ibitari bike byokorwa,
mwaruhaye nde
tukibaza neza yuko leta izobikorera ko
mwaruhaye nde
dutangura kuganira nabo twumve icyo babyumvira ko nabo.
Ubwo rupapuro mwaruhaye nde?
Oya, tuzoca tuba turungikira leta, tubarungikira kuko mu itangazo twari twasohoye yuzi rero yuko no mu gusahura itangazo narinda gusaba uruhusha mugabo nkuko ntariko ndabivuga kuvuga icyo umuntu yumvira bintu bizashingira no mu masezerano mpuzamakungu Burundi bwate bw'ibikumu sinibaza rero yuko ibyo barinda kubisaba uruhusha urutanga kandi noneho nibyo by'imanama ntibasaba uruhusha barabimenyesha, ibyo ni ukuza abantu baramenya ingene amategeko avuga barabimenyesha ntibasaba uruhusha.
Mwarabimenyesheje kandi mwebwe?
Nta muntu amenyesha agomba kuvugana n'umumenyeshamakuru, nta ntabwo izindi mvuze bibaho. None abamenyeshamakuru kuzi ingene bakora babajije umuntu bore ntiba ninda gutelefona umushikiranganje kugira ngo abahe uruhusha bavugane n'umumenyeshamakuru.
Ibyo iyo nyishu mwayihaye igihe mwabisigurira mugerageje kubisigurira abapolisi baje kubabuza bo bavuga gute babishenguye?
oya barundi bobo ni itegeko sinibaza ko hari mise tubavugisha kirekire vraiment ni bova ha itegeko bakubita itegeko kugira riba rimeze sinibaza ko twenda kuza gusigurira abapolisi by'ukuri natwe twatuko turarenga karindi
turafise Elvis ku yindi murongo wa telefone Elvis ikaze ku ijuru rya Amerika no muri isanga dusangira iki yako
yego yego ndabwo
werega Elvis
ndabijumbura mu yenzi
ibujumbura mu yenzi uyunguruza kubice kuri tukutuku
kwi taxi vera
akabozo kawe rero kwa Gabriel Rusiri twagutumiriye muri isanga rino munsi
ndamuramije cyane mutumiye
arakomeza
akabozo n'iyo mana baba ngomba kumubaza kuko bravo nti shamuje mu komeje cyane kugira bagire ikiganiro ndi kugira bahayigana abanyeshuri makuru bisabirinda ko arinda kubisabira uruhushya cyane bashobora kutangigana kunya atari uruhushya barose kibazo cya mbere kandi dushaka kabiri nacyo tugomba kumubaza nk'umuntu amaze iminsi ahungutse akaza mu Rwanda imyaka mike yari iheze atari mu gihugu nk'ubu nk'abasigaye hanze ubona cyane aba bari mu masosiyete sivile batumira guhunga gukora ibikorwa ngaho mu Burundi cyangwa bavuga ati kumaye cyakabiri kandi cyakaza ngomba kumaza nk'umuntu tugomba kugira nk'ishyirahamwe sosiyete sivile ngaho mu Burundi mbona byo mworohera cyangwa iyo mubwiye ati aba arabangira icyo tubaza ni sisi murakoze
murakoze cyane Elvis Gabriel Rusiri turagusubije mikro
hariho izo ntumvise kubera amarezo numva atameze neza
akabazo kambere arakubajira ati ubundi mwebwe mu mashyirahamwe mbere yo kugirisha ibiganiro n'abamenyeshamakuru murinda kubimenyesha mwari mwacishije ko bukebuke mbwa murakigaruka ko hanyuma ati bagenzi banyu bari mu buhungiro baramutse babahanuje bo mu mashami yigenga bakabahanuza nk'umwe mu wamaze gushika ngaho ku rubuga mu Burundi mubabwira muti banza mubangire mugumeyo canke nimutahuke hanyuma ati utaratanguza ishirahamwe yigenga yifuza kuritanguza mu Burundi mwo muhanura ko vyoroshe canke ari urubuga rugoye gukora ko nko wigenga
oya kwebwe dufata yuko mereye ku ico ca nyuma dufata yuko nta ni kimwe twita mu gifaransa risque de métier nta mwuga n'umwe umuntu afata kuko iyi ni vocation nico nti muhamagara mu kirundi bitagira intambamye erega ntiwibagire ko dukora ku nyungu z'abantu nk'izo kurwanya igituri no gusahura amatungo no gukoresha n'amatungo ya leta hamwe n'ibijyanye n'intwari bereye muri rusange n'ibintu bikora ku nyungu z'abantu bwite cyabo ibyo rero nabyo murumva ko kiba ari ikibazo nicyo gituma mu cyamuri komite abantu bacu benshi bamaze kwicwa batwagize ibibazo tugafungwa tugahunga ni kubera by'ukuri dukora ku nyungu z'abantu kuvuga rero ngo wogira ishyirahamwe ngo twamubwira ngo ari oya si uko bimeze kuko natwe turiko turakora kandi bishitse nagenda bavuga ko atari bwa mbere bidushikiye ibyo kutubuza gukora byo kutubuza kugira ibiganiro byarashitse kenshi mugabo mu nyuma tukavugana n'abatwara n'ubu kandi nizeye ko tuzobivugana icyashimishije naho icyabaye ntagishimye tutagishimye twese abo twakoranye uri kumwe na Parcelle ni uko batubujije kugira ikiganiro batabanje kureba ibyo tugomba kuvuga iyo basuma bumvise bagakurikira bagashaka bakajya mu bandi bakumva ibyo tugomba kuvuga kuri ibyo tuvuga n'ibyo kubaka si ibyo gusambura ibyo rero nibaza yuko abantu bagomba kwemera bakomeza kubivuga ati abantu baguhanuje abari mu buhungiro ho bagaruka ubwa mbere nawe babwiye guhunga nta masezerano wundi umwe umwe wese agenda bivanye n'ingene yumva mu mutekano wo mu mutima no guhunguka niko bigenda mugabo abatwara nibo bagomba kwerekana mu by'ukuri yuko abantu bari hanze bagomba gutaha jewe sinumva ko no uwo kumva mu mutima wiwe yumva yuko yotaha ni ukuri bivuga ko yotaha kuko nabyo bimwe bituje kuva kera mugabo narabishyitse ko kandi nk'uko wabivuze ngo ibyabaye mbega wabaye desi cyangwa wumva umuntu wafashe utayishima jyewe niko ndayishima kandi ndayishima kandi sindabona yuko byo ntuma nicuza ingingo nafashe hama ibi je mbona by'amatukutuku ibi by'amamoto ibi by'ama kinga leta igomba gufata ingingo mperekeza sinzi wambwiye gucyo muri leta ingingo mperekeza niba twakwiye gufata ingingo mperekeza kuko ingingo yonyine nishobora gutora uti na gatoya ibyo n'ukuri ndumva muri leta amakenga yabo mugabo inyishu bafashe niba twashobora gutora umuti n'ibibazo by'amaxida kuko nabibabwiye igisagara cy'Ubujumbura n'igisagara kimwe mu bisagara byinshi cyane biri mu Burundi hanyuma n'amamodoka uravye mu ngaruka mbi z'ingingo jewe naragiye ngaha uri soko nkuru ya Bujumbura ndaraba imirongo ihari kandi narabajije batubwira yuko no mu makaritsiye ari uko abantu baratonda naho imvura ibiguye usanga batonze imirongo
kukabazo kako kumenya nimba murinda gusaba uruhushya imbere y'uko ibiganiro n'abamenyesha makuru mwishuye ko ari oya ariko ndagaruka kuri ako kabazo yarabadije mu gice cha kabiri ati uwo bahanuza ati mutahe canke tube turarindiriye muramubwira ko ari ingingo y'umwumwe mugamunyisha umutanze muvuze gutahuka biranavana n'isuru ubutegetsi buhari buri ko buratanga Gabriel Rusiri nimba atari banga nka bitatu canke bine canke bitanu byatumye uhunguka kuvuze ko ari waravyifuje kenshi ntubishike ko ari kukaza kubikora n'ivyahe ni igiki cyagutumye
ingingo umuntu afata mu mutima nababwiye ni ingingo umuntu afata mu mutima kandi nababwiye mu kirundi iyo utagira ikintu ushobora gukwira ntubufise n'imvi ituma waravutse icyo ni cyo kubivuga n'ahandi hoho kuvuga ngo uzuza amahoro sinzi ibyo bazita sinzi ibyo bivuga biragoye cyane ibyo sinibaza ko bizopfa binabaye
nta na kamwe wotubwira Rusiri nta na kamwe canke tubiri wotubwira ati utu twatumye tumubwira ati haguruka ufata indege witahire nta na kamwe muri utwo
oya jewe nibaza ko nabikubwiye ko ari ingingo y'umuntu afata umuntu arabye yiyumviriye hariho nk'abantu badashobora kuza nk'abantu bariko kumitahe murumva ko ibyo bidashoboka abo umuzi ko bakekwa bagufunga urumva biragoye ibyo rero tugomba gufata ingingo yabyo na yone kandi nibyo bibaza ko biri no mu bibuza abantu benshi gutaha rero hariho n'amashyirahamwe yugaye nk'izi z'amashyirahamwe murabizi neza na byose n'ibibazo y'uko iyo bari kome yarugawe ko nari kuza kugira ngo ngibike
reka tuje kuri undi murongo wa telefone tuhasange Wilson ikaze ku ijwi rya Amerika
ego murakoze cyane
uherere ga Wilson
ndi mu Buhindi
haravugwa make
mu Buhindi haravugwa amahoro n'akazuba kenshi
natwe katanguye kuza akabazo kawe kwa Gabriel Rufyiri wa Ulicom
ego murakoze cyane ahanini jewe ni nk'intererano n'icyumvira nashaka gushikiriza kuri ingingo yafashwe n'umushikiranganje umutekano ku byerekeye amamoto amakinga n'amatukutuku tubiranze neza turabona yuko ari ingingo ahanini yakoze cyane cyane kugwaruka rero nanje nk'umwe mu gwaruka mbona ko iyi ngingo yoba yarafashwe gihuti kandi ikizwe neza nk'uko byari bikwiye kuko uravye abantu benshi bari basanzwe bakora umwuga wo gutwara abantu yaba ku makinga canke ku mamoto n'amatuktuk n'ugwaruka rwinshi novuga ruri muri wa mugwi w'abantu bari hagati na hagati donc batishoboye badafise ubushobozi bundi kandi abo bantu nibo benshi muri gisagara ca Bujumbura uravye muri aya makartier twovuga bayabaye rero n'ukuri uravye n'ingingo izoza ndavye ivyiza ishobora kuzana nibyo bike kuri ku bintu bibi izozana kuko aha turavye hari abantu no munsi bashobora gutangura iyindi myuga mibi y'abinyuga y'ubusuma ubwescro kuko Uburundi uko no munsi tumeze akazi karagoye cyane ngiye ku rubuga rwo ku isoko ry'akazi nta kazi gahari kaboneka kuko nabitwa ko bariko baragerageza kwikorera bo nyine ubwabo murana ko biriko biragorana rero leta n'ukuri nkuko bavuga ko ari leta mbyeyi n'ukuri yoraba igafata iyo ngingo bagasubira bakayiga neza kuko ningingo ije gusubiza inyuma cyane cyane ugwaruka kandi ugwaruka aribwo mu bisanzwe twakuze twumva tubwira ko ari
urakoze urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu Buhindi Wilson
ego murakoze
urakoze kuri izo ntererano zawe go Gabriel Usiri hariho rero na bumwe mu butumwa bwa dushishije kuri Facebook bugiye mu yundi murwi wabagaruka babona umenga igikogwa mwakoze ni cari kibwirije gukoreka witwa Damas Louis yanditse ngo turamwiyamirije ntanduru dushaka mu gihugu cacu Damas Louis kandi avuga ngo baratangiye kuvyonga hanyuma uyundi ari muri uyo mugwi yabanditse uko we yavuze yuko adatahura ko ibi biganiro mwarikoze byari bikenewe nimona ko ugo rubuga ruzohava rubagora gukorera ko Gabriel Rusiri kuko mwavuze muti ubwa mbere mwarakora ibiganiro ndimwe na rimwe bikankwa no musiki kabacagenze gucyo onye hari ico mubona kizohava kibere ntambamye nkaba bariko baravuga ngo byo kuvyonga canke iki
oyo ni imvugo yo mu mugambwe se defeated twese turabizi abavuze gucyo cyawumva ko ari abo mu mugambwe n'izo nzo mvugo n'izo ziho ndabizi niho tuzizi twese mugabo nababwiye umuntu twese twemera ikintu bita debat bide gucyazanya mu byiyumviro abantu rero si nibaza umuntu afite icyo no kwita argument ibyiyumviro yemera kugira debat n'ubu kubona mwantu nejeje nyine navyo si nibaza ko ari byiza ni byiza ko haba debat abantu bakaganira ibintu by'ubuhinga naye handi hoho kwibaza ko hari ingingo none ko mu bidinye se neza ahantu ibihugu bikomera n'ahantu abantu bemera kuvuga ikintu kiba kibabakiye sinibaza rero yuko kuvuga haba hariho nk'ikibazo giteye ikibazo ahubwo ni kutavuga umuntu imyaka abarundi bamaze mu ntwaro y'umugambwe umwe abantu batavuga igihe hatwara yitrona murabyibuka abantu mwarabonye ingene bashangashiwe kuvuga rero ni byiza sinibaza yuko kuvuga ibibazo ahubwo atari kutabivuga ahubwo nicyo kibazo nibaza kwikomeye cyane gusumba ibindi byo
naho ku kibazo cyo ku yego ku kibazo cyo kuvuga ko igituma twatumiye muri umwenye ne ngo misangize ikiyago ntimwacisangije mwagisangiye n'abakunzi b'ijugi ya Amerika basi byumviro bitandukanye hanyuma ica kabiri twashatse kugaruka ku guhunguka kwanyu ni ivyiwanyu bwite nico mwibaza nka urikome kuri
kuko ariko jewe nibaza cyo ndiko ndavuga ikintu gita debat bide umuntu muharira
iyo
muharira agatanga dezarima nawo gatanga dezarima muharira muri babiri
ivyo onye umunsi
vuga byiza mugabije n'ibisubirira icyo twita ro debat contradictoire
yego ariko kuguhunguka kwanyu byerekeye mwebwe nta nuwo bazanira wundi mubivuganako nuko ro Gabriel Usiri ico igikwiye gukorwa kugira ngo ino ngingo ibuza abatwara udukinga duto duto tukutuku n'amapikipiki kuja mu bice bitandukanye by'u Burundi ize igirira kamaro impande zose haba leta yifashe mu gusigura ko yayifashe kugira ngo amasanganya gabanuke canke haba kuri abo banyagihugu bayikoresha mu bitandukanye bitura abakora ku kazi n'abakora ku kazi igikwiye gukorwa ku mpande zitandukanye muri Ulicom mutangane cyane
imbere yuko mvuga ko igikwiye gukorwa nagomba ndababwire yuko ingingo iraba abantu badandaza ibigendeshwa amamoto n'amatukutuku n'ibindi ikaraba abaziguze ikaraba abazigendesha ni kuvuga le conducteur ikaraba amabanki ababa barafasha amakredi ikaraba abadandaza amapiyesi doroshanje ikaraba abazikora ikaraba abazikoresha ni ukuvuga abazigenderako murumva rero ko iraba imiryango myinshi cyane twe duharuye turagira ibiharuro twasanze ari imiryango irenga 100,000 iyi rero murumva yuko ari ingingo igomba gufatirwa umwanya aricyo gituma twaciye dusaba ubwa mbere yuko yobanza guhagarikwa mu kifata kibanza gatoyi kugira ngo hafatwa ki hashyizwe umugwi wihuta nabo buwa ukwezi cyangwa bakarindwa zibiri n'ubwo zibiri uyo mugwi burimo mwabahinga batandukanye nabivuze abajejwe by'umutekano abajejwe iby'imibereho y'abantu abari ab'ibiharuro by'ubukene mwumvise ko bavuze ibintu by'ubushomeri abasatisiye abari abijyanye ritwita abasosiyologe z'imibano hamwe n'imigenzo y'abantu repisikologe n'abandi bahinga benshi by'amategeko hari abahinga benshi cyane iyo mugwi rowojaho kugira ngo uyo mugwi ucihereze icyegeranyo leta kandi kimenyeshwe n'abanyagihugu kugira ngo kubera ari ingingo iraba abantu benshi baheze bafate ibyofatwa barabe n'imvo bituma mu by'ukuri amasanganya aba kuko hariho n'amabarabara twese turabona ko ameze nabi icyo kiri mu bintu bishobora gutuma haba amasanganya niko gutwara nabi na byo ni birimwo kuko nababwiye ko twemeranya n'umushikiranganji be na leta arimwo yuko ibyo bavuga mu bisanzwe tubyumva cyane kandi atari umwe kubera ko abantu bapfa uko abantu bariko baravuze ntitwo ntari umwe bishyirika
hanyuma kuba musongora mukubwira muce mubwirana
uyo ni umugwi wo kwiga nko mu kwezi kumwe mbere naho ugira ibyatsi kuba wakoze uribona abahinga batandukanye hanyuma ikigira kabiri niko ujyaho umugwi wo kwiga rero ikungeni byo gutwara abantu n'ibintu mu Burundi ugenda kuko hariho ikibazo gikomeye cyane kijyanye ibyo gutwara abantu n'ibintu uyu ni umugwi wojaho wo kwiga ibintu aron terme wo kwiga ibintu muri kazoza ka kure kugira ngo urabe ibijyanye n'amabarabara urabe ibijyanye no guhinguruza ingene amamodoka yashobora kugwizwa ingene muri leta huboneka amamodoka ingene kugiza byose bijyanye n'ibyo gutwara abantu mu Burundi
hanyuma
turabibona
kubatwara abantu n'ibintu nabo dusongora kuko tusigaje akanya gatonya cyane
ibintu byinshi cyane twari twasabye ko byokogwa hahoba kandi ikintu cyo kwitwa kwigisha abantu bose bagenda ikizi modoka icyo twise education à la circulation routière hamwe no kubahimiriza kubahiriza amategeko biciye muri kimwe twita code routier ibyo byose byokogwa kandi nibaduko byogira akamaro kanini kuko biragaragara ko abantu benshi babigendisha ibyo batagira batabizi ikindi nacyo ni ibiryo bijyanye n'ibijyanye n'amaperimi abantu bose bagenda kimwe bakaba barabyize neza by'imodoka b'amapikipiki umuntu wese akaba yarabyize hakurikijwe amategeko ibyo nibyo tubaza ko bikwiye gukogwa ikindi cyokogwa ni cy'uko buraba ingaruka zisanzwe ziriko ziraba kuko ntiboraba icyo cyonyine kijyanye n'umutekano gusa kuko ni cyiza ko bakiriya mbwa hariho n'ibindi byinshi cyane
hanyuma garusire mu majambo make ego mu majambo make naho rero kuko urumva ikiganiro cyari kigizwe n'ibice bibiri kuguhunguka kwawe n'ibiby'amamoto abasigaye mu buhungiro mu majambo make mubabwiye iki abategetsi bari mu gihugu nabo mubabwiye iki kugira ngo abatandukanye nimba bumva bo kubita karenge mukanyu babikore cyane
oya nababwiye yuko uko atamuntu n'umageze asezeranye n'uwundi niko no kuza atasezerana n'uwundi je cyo nababwiye nshitse ibujumba banyakiriye neza ibiro nagiye nabonye banyakira neza aho nagiye nabonye nahaciye atakibazo kibije n'ibyo no vuga
murakoze cyane ego gabriel
ushobora kugira icyo mvuze ko kubera maze umwanya muto cyane indwi imwe yonyine
murakoze cyane
ibi nabyo ngo genda bibaza ko hari ibibazo byo kwishura
n'amara
gushika neza nkabona ngene n'uko biragenda
murakoze cyane
icyo no vuga kubatwara nuko abatwara bogerageze bagakora ibishoboka byose kugira ngo berekane icyo nokwita ishusho nziza kwerekana ishusho nziza rero no kuvuga iki ni uko bareka abantu bakavuga
murakoze cyane ego Gabriel
ibyumviro byabo
murakoze cyane
uko bavuga sinibaze ko cyo bizoshoboka
Gabriel Rufyiri mwakoze cyane kwitaba muri sanga y'ino munsi twibutse ko mutwara Olicom ejo ijuri rya Amerika ryongeye kubitura muri atso twitaba n'ubwa mbere tuvuganye muri mu gihugu cy'u Burundi kuva mwa gatahuka imyaka indwi hafi irarumanye ejo nitwabikora ko muri atwitaba nkuko mwabikoze
jewe ndabikora imitsi yose erega abamenyesha makuru mwebwe muri ntumwa z'abanyagi.
Urakoze cyane.
Nta muntu umwatubita.
Murakoze cyane Gabriel Rufyiri mutwara Ulikome yakoze cyane gose Dieudonné Cyubahiro yegeranije amajwi yacu hamwe na John na Jordan bari kumwe mu hinga bw'ijima niwe yari ingenieur wacu no musi kuri micro muri sanga mwayiteguriwe mwongera mwishikirizwa na Jewe Diane ni nahazwe ku izina ry'abagenzi banje ndabike abantu ndayifuriza kubandanya muranyirwa mu byo muri mwo byose turongera saa 12 mu makuru azo bagezeho mu karere k'ibiyaga bigari turanabafitiye n'imikino ya bala mu masaha ari imbere mugumize imirongo ku ijuru ry'Amerika kugira ngo ntihagire na kimwe kibacika muri ibyo byose tubahimirije kuhava mwumva mu mwanya mubandanye kuryoherwa n'ijuru ry'Amerika mu ndimi zitandukanye.